Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwiriwe nshutira mwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe. Sangwe kaze murano makuru yo kuri yerekezi ya kabiri mukakaro mwaka 2021. Amakuru mugiye gushikirizwa na Alice Akimana akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu yaruka kurekugwa mu gihugu cy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bwabaye ndanse mu gihugu akarero ka hafi na kumuri komine ya Mugamba ahara yato bikizigwa cy'umuhungu aheruka kurekugwa mu ishyirahamwe Fokode nabo nyene bakaba batanga n'ubundi burorero muraza kubyumva mu kanya. Ubizanye n'agatera kazi na muntu naho ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo muri komune ya Ndava turi mu ntara ya Mwaro. Imvo ni ifatwa ry'abantu indwi ndivuga ko bakekwa kugira uruhara mu gitero giherutse mu ntara ya Muramvya. Imiryango yabo basaba ko borekugwa kuko ataco bazira nabyo nyene murabyumva. Nayo mu gisata c'indero havuga imyidogo myinshi mu bavyeyi barereye ku mashuri yo mu ntara ya Rumonge biturutse ku mafaranga bariko baratozwa bivugwa ko arayo gushikana intebe ahazokora ikibazo cha leta. Ababyeyi bakavuga ko ubwo buryo bwategerezwa gutangwa na leta. Kaze nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramuta duhera makuru mu bijanye n'umutekano muke. Ikiziga cy'umuhungu umuyaga caratowe mu gatondo ko kuri uyu wa kane ku musozi Gashishima uri muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Uwo muyabaga akaba yari mu banyororo baheruka kurekugwa mu kigongo cy'umukuru w'igihugu. N'inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru dukura aho ku mutumba wa Gashishima atumenyesha ko uwo muyabaga azwi ku izina rya Baserukiye Bernardino yanyurujwe hijya yejo ku munsi wa gatatu bamukuye aho yari ko aragira inka. Ayo makuru abandanya avuga ko yabanje guhamagagwa n'umuntu atazi kuri telefone. Kuva icyo gihe ngo ntiyasubiye kuboneka muhira ngo bararindiriye ko umwana ataha amaso ahera mu kirere. Bakaba bamutoye ikiziga bukeye. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakibaza ko yari yanyurujwe n'abo mu gipolisi. Uwo muhungu w'umuyabaga Baserukiye Bernardino yatowe ikiziga ngo heruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu muri kino gihe ngo akaba yari kwakurikirana inyigisho mu kigo gifasha abana bahuye n'ibibazo mu mabohero. Icyo kigo cyitwa Centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi mu rurimi rw'Igifaransa, kikaba kiri mu ntara ya Rumonge. Mwomenya ko se uwo muyabaga nawe yari mu bantu babiri baheruka kurekugwa mu gasho k'igipolisi babanje gutanga amafaranga.
Ishyirahamwe Fokode yateye umutima uhagaze n'abo bantu baheruka kurekugwa mu nyororo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu mu nyuma bakishwa canke bakabugwa irengero. Pacifique Nazwe arongoye iryo shyirahamwe akababazwa n'amabi bariko barakoregwa kandi ataco bazira. Agasigura ko hari n'abandi barekuwe babuzwe irengero. Tega matwi Pacifique Ninazwe.
N'ibintu biduteye amakenga gose kubera ko mu bantu baherutse kurekugwa ni benshi tugenda turumva. Bamwe baza barabugwa irengero, abandi bagafatwa n'abakozi b'iperereza bakaca baja kubapfunga. Hirya no hino mu gihugu ukumva ari benshi, biboneka ko bacunzwe badafise umwidegembyo wabo mu gihugu. Womengo n'abanyagihugu badakwije ubwene gihugu bw'u Burundi muri kino gihe. Hanyuma abajejwe umutekano nabo bakaba bafise ububasha bwo kubakoza ibyo bashatse aho bashakiye hose. Abategetsi b'u Burundi barakwiye kwisubira ko maze hagafatwa ingingo zo gukingira aba bahora n'abanyororo baherutse kurekugwa. Narijya n'ivyo bari baranafatiwe n'imbere byari ivyumviro byabo bya politiki atamvu zumvikana zatuma bafatwa. Kuri uyu musore yagandaguwe mu Mugamba twumvise ko yari yanafashwe akina muto cyane, yoba yafashwe agifite imyaka 14 gusa, akaba yoba agandaguwe afite imyaka 20. N'ibintu yabaje rwose kubona dufise igihugu ataco cubahana gitoyi. Nukongera koko ngaha hariho umusore wundi yitwa Alexis Sabimana yarekuwe kwa 26 ndamukiza umunsi basohora abo mu mpimba ariko amasaha make cyane acaranyuruzwa gushika ubu ntarigera asubira kuboneka kandi inzego z'igihugu nta na kimwe zirigera zisubira gukora zijanye nibugwa irengero rya Alexis Nsabimana. Hari uwundi mugwi dufise ko amakuru ubangamiwe cyane n'abarundi baherutse guhunguka cyane cyane bavuye imahama mu Rwanda, naho nyine tuguma turonka amakuru y'abategwa bagacumitwa y'abafatwa agasakisaki navyo nyine biraduteye makenga turavye nyine bariko barafatwa.
Tubandanya aya makuru bijanye n'agateka kazi na muntu abantu ndwi aribo bamaze gufatwa muri commune ya Ndava y'intara ya Mwaro bagirizwa kugira uruhara mu gitero giheruka kubera muri commune ya Rutegama y'intara ya Muramvya. Abanyagihugu bo muri commune Ndava bafise amakenga ku mutekano w'abafatwa kuko ngo bafatwa ijoro ryitereye, bakavuga kandi ko bariko bahogwa ko batari mu mugambi uri ku butegetsi kuko ngo ico gitero kiba bose bari mu mihani wabo. Inkuru tubaza Ben Axela Kana.
Abamaze gufatwa muri commune Ndava y'intara ya Mwaro bamaze kumenyekana n'indwi abo nabo ningenda kumana Henoke Ndabirabe Telesphore Kabirege Gabriel Shimirimana Claude Nzayihaya Jean Claude bose nabo ku butumba Kabogi zone Buziracanda ya commune Ndava. Kiretse Henoke ngenda kumana yafatiwe ifota ahasanzwe akorera abo bandi bane bakuwe kuri uwo mutumba wa Kabogi, abandi bafashwe ni naho Mukama Olivier ku mutumba Higiro na Ndayishimiye Bienvenue gérant wa coopérative twijagutse yifota. Amasoko ya radio Nzamba muri commune Ndava amenyesha ko bose bafashwe na Elifaze Nyongabo arongo iperereza mu ntara ya Mwaro, bagirizwa ko bafite ico wabazi ku gitero cy'abitwaje ibigwanisho gerutse kubera muri commune Rutegama. Warongo iperereza mu ntara ya Mwaro abagiriza ko ngo abo bakoze ico gitero cyo mu Rutegama bakamanganiye ku mutumba Kabogi. Makuru ava kuri uwo mutumba akavuga ko bafashwe kuva mu ijoro ry'uwa 29 ruheshi uyu mwaka. Amasoko ya radio Inzamba muri commune Ndava amenyesha ko bafashwe atakindi bariko barazira atari kuba ari abanywanyi b'umugambwe SNL. Bona ico gitero kiba bose bari mu mihana iwabo, bafise amakenga n'ubwoba ku mutekano w'abafashwe kuko bafatwa mu ijoro, bagasaba ko abafashwe bose borekurwa kuko atakindi bariko barazira atari umukeko. Uruganda rwo kumenyesha makuru kwa radio Inzamba ntitwashoboye kuronka Elifaze Nyongabo arongoye igendereza mu ntara ya Mwaro ngo atange umuco kwifatwa agasakisaki y'abanyagihugu muri commune Ndava.
Urongoye ibohero rikuru rya Muramvya nawe nyene arafunzwe kuva ku munsi wa mbere yikwekwa ko yoba yaragize uruhara mu gitero cy'abitwaje ibigwanisho cyabereye muri commune Rutegama intara ya Muramvya mu mpera y'indwi iheze. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu gipolisi mu ntara ya Muramvya avuga ko uwo mutegetsi ngo bafungiwe mu gasho k'ibiro bikuru by'iperereza mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru tubaza Josine Kaze.
OPC 2 Telesphore Manirambona ni inkwazangabo mu gipolisi c'igihugu yagirizwa ko inkoho yiwe yoba yakoreshejwe n'abagize igitero cabereye muri commune Rutegama intara ya Muramvya. Isoko mu gipolisi mu ntara ya Muramvya riremeza ko iyo inkwazangabo yahagaritswe mu gihe ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu ku munsi wa mbere ariko arabazwa. OPC 2 Telesphore Manirambona yasiguye ko inkoho yayibwe igitera makenga batari bake mu bategetsi no mu banyagihugu bo mu ntara ya Muramvya ngo nuko atigeze atabaza iyo nkoho icibwa bikanahurirana n'umunsi uba ku igitero. Ahejeje kubazwa kuri uwo munsi wa mbere, Telesphore Manirambona yaciye amanukanwa mu biro by'iperereza mu gisagara cha Bujumbura aho agifungiwe. Naho biruko mwikete ryo kuwa 11 ruheshe mu mwaka OPC 2 Manirambona na Telesphore yari yandikiye umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Muramvya amumenyesha ko yibwe inkoho yiwe KVUC ubusa 327 akavyegeka ku bapolisi bakorera mu ibohero rikuru rya Muramvya hari ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa gatandatu uyu no mwaka w'2021 ku munsi wa Mungu. Umunsi wahuriranye n'umunsi mukuru w'isakaramentu geranda uhimbazwa mu ishengero Katolika. Mu runani force ruhurikiyemwo amashirahamwe yadaharanira ivyicaro vya politike basaba ko ubutungane bwokora uko biri uwo mufungwa yumvirizwe neza kandi ntahohotegwe. Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa mu Runani Force.
Perereza iyo afungiwe baravuga ko umupolisi yobariko araremenanirizwa ngo kuko avuga yuko inkoho yiwe yoba yarakoreshejwe muri ico gitero. Twebwe rero nkuko twama tubikora dusaba yuko hoba amatohoza genga amatohoza yubahiriza agateka kazi na muntu atashira imbere iremendanya nkuko twama turiko turabibona muri iki gihugu aho hari abantu bafungiwe gusa.
Igitero rero cyo muri komine Rutegama cabaye ku munsi wa gatandatu mu ijoro cahitanye abantu baba 20 nkuko amakuru ava aho imuramza abivuga. Ababikoze ntibaramenyekana gushika ubu eka n'igitigirinye zina ntikiratangwa n'igipolisi canke abajejwe intwaro. Uretse iyo ntwazangabo yahora irongoye ibohero rya Muramza n'abanywanyi b'umugambwe SN utavuga rumwe na CNDD-FDD bashika 15 bamaze gufatwa muri komine Rutegama mu ntara ya Muramza hamwe ni Kabogi muri komine Ndava.
Amezi 9 ararumanye kuri uyu wa kabiri wahoze ari umushingamateka Fabien Banciryanino atawe mu mvuto. Umushingamanza Gitave Niyonzima yibutsa ko umushingamateka Fabien Banciryanino yitavye imbere y'umucamanza avuye mu ibohero rya Mpimba ikiringo gitegekanywa n'amategeko agenga ingene imanza ziburanishwa cararenze abantu basemerera. Umushingamanza Gitave Niyonzima atera kamo ubutungane bw'u Burundi kwiyambika umutamana bukarekura uwo yahoze ari umushingamateka kuko ngo yahoga ubusa. Tega amatwi umushingamanza Gitave Niyonzima.
Twisunze urubanza gwa honorable Banciryanino ngene gwamye rurangwa no tunenge twinshi aba mu ntango mwibuka ingene atigeza ronka umushingwa manza wiwe agifatwa muri interrogatoire ivyo vyose bihojyanga ingingo ya 10 mu gace ka 5 ka code de procedure penale gitabo kigenga imanza zivyahingane zitohozwa ningene ziburanishwa ningene yashikirijwe muri chambre de conseil yarengeje imisi 15 mu vyibuke vyamye birangwa n'ubunenge bwinshi vyo navyo bihonyanga ingingo y'ijana na 55 mu gace ka 3 ka code de procedure penale nyene kuko yari gushikirizwa imisi 15 muri chambre de conseil yavuye muri prison centrale de Mpimba. Kandi nibuke yuko turavye legislature y'igihe yari mu député yarategekanya ko afise ubudahangagwa mu gushikiriza ivyiyumviro vyiwe kwa tobihanirwa yabivya yashikirize mu nyandiko canke mu mvugo immunité de parole d'écriture kuko abari kaserukira abanyagihugu. Ibyo byose rero ni ibintu bitashizwe imbere ahobwa ko yavugishije ukuri nico ahobwa gahobwa kandi yuka ava mu bwoko bw'inkehwa ko yavugishije uko kukuri naha handi dosiye yiwe nta bigifashe gifise ni dosiye ya politike rero kubona vundiye mu gasho amayezi 9 akabarumanye ni ibintu biteye agahinda biteye isoni rero nk'abaharanira agateka kazi na muntu turateye aka mu butungane bwikubite agashi bisubiza umutamana.
Tubibutse ko mu byo umushinga amateka yagirijwe harimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gutukana igihe yerekanye ko Petero Nkurunziza adakwiye kwitwa imboneza kuko ku ntwaro yiwe ngo hibonekeje amabi menshi.
Inzamba
turabandanya ano makuru mu gisata cindera w'abavyeyi bafise abanyeshure buca bakora ikibazo ca leta kirangiza amashure yisumbuye mu Rumonge bidoga ko bari kubatozwa amafaranga atagira insiguro. Basigura ko batabona amafaranga babwirwa ko arayo gushikana intebe ahazokorerwa ibibazo ariko bobo bakabona ko leta ubwayo yategerezwa gufata mu minwe ico kibazo nirihishe abanyeshure bagasaba ko itozwa rya amafaranga yohagarara. Inkuru tuyibaze Diane Nkurunziza.
Ayo mafaranga ariko aratozwa ni 1000 ku muvyeyi. Abayatozwa n'abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bo mu ntara ya Rumonge. Amakuru abaho mu ntara ya Rumonge avuga ko abanyeshure bava mu 15 agize ntara ya Rumonge. Ayo mafaranga atozwa yitirirwa ukunguruza intebe. Izo ntebe nazo zikaba zizoja mu kibanza ikibazo kizokoregwamo kiri ku musozi wa Rukinga muri komine Rumonge. Umusiguro zitangwa mu buyobozi bw'indero basigura ko izo ntebe z'abanyeshure zizokurwa hagati mu gisagara cya Rumonge. Amakuru aba muri ubwo buyobozi arabibeshuza avuga ko ahubwo izo ntebe zizova ku mashure asanzwe mato mato nayisumbuye asanzwe ari hafi y'icyo kibanza nko ku metero ziri hafi y'amajana 2 n'amajana 5 abatangishwa ayo mafaranga bakabona ko ari ubusuma abwinyegeje inyuma y'ivyo vyose baba abanyeshure canke abavyeyi babo basigura ko batumva ingene bokwakwa amafaranga mu gihe ico gikorwa ari ca leta bamwe muri bo bakibaza impamvu hatotegurwa umunsi abo banyeshure bakadishira ubwabo muri ico kibanza batiriwe bararihishwa amafaranga abavyeyi ico kimwe na bamwe mu barezi basaba kwitozwa ry'ayo mafaranga iyo hagarara ku neza ya bose twagerageje kurondera ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge ngo agire icyo ashikirije kuri ivyo ariko ntitwashoboye kumuronka
mu gusozera aya makuru tubabwire ko inkino za buraya z'umupira w'amaguru z'igice cya kane gishira cya nyuma kuri ingerekezo ya kabiri mu kakaro zihuza Espagne na Suisse nayo ubiringi butane mu mitwe n'ubutaliyano mu rukino rutaza kuba rworoshe na gato muri Copa America naho Brazil yakira Chili nayo Peru ikine na Equateur idonido na Benze nijimbere
izo nkino z'igice cya kane gishira cya nyuma saho gutuma umwana kuko ubutsigo buba buri ko buragera hagati ya Suisse na Espagne zarenganye igice cy'umunani gishira cya nyuma zirinze guca mu mwanya w'inyongera mbere Suisse yoyo igashika mu za penalty hariteze urukino rwiza cyane turavye muri kahise cy'iyo migwi Espagne maze gutwara ico gikombe gatatu Suisse nta na rimwe mu nkino ziheruka za Ligue des Nations mu mwaka w'2018 iyo migwi yarahuye mu rukino rwa mbere iranganya ubusa ku bundi mu rukino rwa kabiri Espagne itsinda kimwe ku busa dufatiye kuri ivyo naho umugwi wa Espagne warahindutse cyane ukabushingiye ku bakinyi bakiri bato n'ufise amahirwe yo gutsinda mu rukino narwo rwa saa tatu y'ijoro haza guca uwambaye hagati y'Ubutaliyano n'Ububirigi ivyo bihugu birakomeye cyane mu mugabane wa Buraya kandi bibandanya bivyerekana mu gihe Ubutaliyano bumaze gutwara igikombe kimwe cya Buraya mu mwaka w'1968 bukaba bwifuza icya kabiri Ababirigi bobo nta gikombe cya Buraya barigera batwara abakinyi b'Ububirigi nta kindi barota atari ugutwara icyo gikombe ariko mu gihe uno munsi boshobora gukina batagira Kevin De Bruyne na Eden Hazard kizoba ari igihombo gikomeye cyane imbere y'Ubutaliyano bufise abakinyi bose bakomeye uramuka atsinze ubwo rukino azoca ahura n'uzotsinda hagati ya Espagne na Suisse itarike zitandatu i Wembley no muri Copa America igice cya kane gishira cya nyuma kiratangura kuri uno wa kabiri isaha 5 z'ijoro haza gukina Peru na Paraguay imigwi ibiri atakiniri yerekanye mu nkino zo mu matsinda isaha 8 z'ijoro Brazil yakiriye izo nkino iza gukina na Chili umugwi utoroshe ariko bigoye gutsindira Brazil muhira kugeza ubu kiretse ko Brazil ihabwa amahirwe yo gutsinda ugo rukino iranahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cy'umwaka
arakoze beze nije imbere ni ngaha rero dushiye dusozerera amakuru twari twabateguriye dukengurukiye mwebwe mwese mwadukurikiye ari se yakimana nayo bashikirije nkaba ndabifurije ibihe byiza ahiwanyu naho butaha.